Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere, itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu mwaka 2017. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Tuzogwandika ko naho wenyine abijanye ku buryo iyo modoka ifashwe itari muri iryo barabara twanditseko, mu kuvuga yuko izoba ari fraud, azoba bitwaye ahandi hantu hatazwi, kandi iyo modoka izoba zigacifatwa.
Uyo ni Tarsis Niyongabo, buramatari w'intara ya Bubanza, avuga ku byerekeye urupapuro rw'inzira abatwara umwimbu wabo mu zindi ntara z'igihugu bazohora barinda gusaba. Iyi nkuru uca kimwe n'inkuru yerekeye umugambi wo kubuguza abayobozi y'amashuri atanusa amanota meza mu bibazo bya Leta. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abakuru mwimbo mu ntara ya Bubanza bagutwara mu zindi ntara z'igihugu bagiye kubikora babanje kuronswa urupapuro rw'inzira rutangwa na buramatari w'iyo ntara. Iyo ngingo ya buramatari wa Bubanza ihuriranye n'imburwa ry'impeshi. Mu mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nkari Bujumbura mu Burundi niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Igituma iyo ngingo yo kuronsa bakuye ibidandazwa by'ibifungurwa mu ntara ya Bubanza babijanye ahandi bategerezwa kuronswa muri karengane, no kugira bagwanye urudandazwa rwa magendo. Buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyongabo atanga isiguro y'ugo rupapuro rw'inzira kuri abo bose bifuza gushora umwimbo wabo mu yindi mihingo y'igihugu.
Tuzotanga urupapuro rw'inzira Fedorute, tuzoruha umuntu wese abona ko ofisi ibintu ashaka kugura mu ntara ya Bubanza abitwara mu yindi ntara yo mu Burundi, haba mu gisagara cha Bujumbura canke mu yindi ntara yariyo yose. Kuko rupapuro tuzomuha tuzogwandika ko naho wenyene abijanye, ku buryo iyo modoka ifashwe itari muri iryo barabara twanditseko, no kuvuga yuko izoba ari fraud, azoba bitwaye ahandi hantu hatazwi, kandi iyo modoka izoba zigacifatwa n'abazoba bajejwe umutekano kuri ayo mabarabara bazoba bahari.
Uyu mutegetsi yafashe iya mbere mu gutangaza iyo ngingo, avuga ko yiga intara zose z'igihugu mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu barongoye inzara n'ijobore kwaduka nko mu mwaka uheze wa 2016. Bamwe mu banyabubanza bayazi n'ijwi rya Amerika bariko barimbura ibyo barimye mu gice cy'impeshi ntibakiriye neza iyo ngingo ya buramatari w'intara Bubanza. Nk'abarimyi b'umuceri bavuga ko bari mu barimyi badandaza batumva ingene umwimbo baronse borinda kuja kwakira urupapuro, kandi bakoresheje amafaranga y'ingurane. Ndayiziga Benedigito wo ku Musenyi muri komine Mpanda ni umwe muri abo barimyi badandaza.
Nyakubahwa Matari turamwubaha, ni umwubahwa mugabo, ariko araduhohotera. Yarakwiye kumva aya majojwa yacu, akumva ibibazo dufise, agatahura ko iyo ngingo idahuye n'ibihe, iyo ngingo itajanye n'ibyo twe tugezemo. Iyo ngingo yari kw'ingingo ishoboka mu gihe ayo mafaranga yose twayakuye mu ntara ya Bubanza akaba ari buramatari yaduhaye canke afise abo bakoranye bayaduhaye cyari kumvikana. Mugabo we kubera ko atanu urufaranga namwe yaduhaye twarimishije amafaranga y'abandi, nuko nadutahure iyo ngingo ayibangire ko
n'abadandaza ivyo bimbuye kubiterwa mbumba rugo. Ni kuko bavuga ko bimwe mu vyo bimbuye babishura mu masoko kugira bashobore kuronka ibindi bitimbuka mu ntara ya Bubanza. Mufasoni Mvuye kure Vivina n'umwirimizi wo kumutumba Muyange muri komine Gihanga muri kino gihe ariko yimbura inkore.
Ari habari me byimbuye inkore tukaba tutagira inyumbati muri komine Gihanga, nta nyumbati ha dushobora gushora makatureka tugashora hariho hose kugira ngo umuntu aje kuronka icakoze izo nkore. Umva rero urasa nk'imifuka itatu y'inkore ucushora umufuka umwe kugira ngo ucugure ibiharage uzuracanga n'izo nkore. None tudasohoye ibyo iwacu mu vidyo mu zindi ntara naho bizoza. Umva rero uci ushora ucugura nk'ibyo biharage cyangwa ukagura ubwo bududu.
Buramatari w'intara Bubanza aratahura ibivugwa n'abarimyi baba birimizi cyangwa abadandaza. Tarsise Niyongabo avuga ko izo mpapuro ari ngombwa kugira hamenyekane ibyo vyimbugwa bigiye n'igituma bigiye.
Izo mpapuro tuzozitanga, kandi uwazoba aje kuzisaba azotwereka impamvu abijanye, kuko turahari ivyimbugwa dufise vy'umusesekara. Urumva ntikoshobora kuvuga kuko umuceri wose woguma mu ntara ya Bubanza ntibikunda. ibiharage dufise kumbure bikuye intara gusa nako duhora tuja kubirondera handi muzindi ntara ivyo rero nk'ibiharage kugira ngo tubwire kugira ubitware uzodusigurira impamvu ubitwara mu yindi ntara kandi natwe tubidakwiye abene gihugu
abo barimye birimizi canke badandaza bavuga ko iyo ngingo ari nk'ibihano bagasaba ko yusubigwamwo nkuno murimye w'umuceri Ndayiziga Benedigito tatahura ingene abarimye bose b'umuceri baharurwa mu bihumbi bobanza kuronswa izo mpapuro imbere yuko bazana umwimbo wabo mu gisagara ca Bujumbura ku mamashini asanzwe gusekura intara y'abubanza iri muzahuye n'ibibazo by'inzara mu mwaka uheze kuko umwimbo w'agatasi wagenze nabi kubera uruzuba mu gihe cy'impeshi cyakurikiye ikirere cyagenze neza ivyemezwa n'abategetsi mu by'intwaro no mu gisata c'uburinyi n'ubworozi muri iyo ntara bagahamagarira abarimyi kudasesagura umwimbo ibubanza mu burengero bw'Uburundi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste abayobozi bose mu mashuri yaronse amanota ari munsi ya 30% mu bibazo vya leta mu myaka ibiri iheze bazogobozwa muri uyu mwaka w'ishuri wimirije iyo ngingo yafashwe n'umushyanji w'indero Janvier Ndirahisha mu ntumbero yo kugarukana akanovera kinyigisho n'ubumenyi sendika yabigisha mu mashuri yisumbuye CONAPES ivuga ku iyo ngingo ubwayo itikwiye ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha mu rwandiko rwiwe aherutse gusohora asigura ko ubumenyi bukwiye bw'umuyobozi bubonekera mu manota abanyeshuri bishura arongoye baronka mu bibazo byo ku rwego rw'igihugu no kuvuga ibibazo biha uburenganzira abanyeshuri kuja mu gice cya kabiri cy'ishuri nshingiro poste fondamentale hamwe n'ikibazo giha uburenganzira abahejeje amashuri yisumbuye kuja muri za kaminuza umushikiranganje Ndirahisha asigura ko amanota ari munsi ya 30% muri ibyo bibazo yerekana ko umuyobozi w'ishure atabumenye n'ubushobozi afise bikwiye byo gutunganya neza abana kugira ngo baronke inyigisho z'akanovera umushikiranganje w'indi yanavuga ko iyingingo ije gushira mu ngiro ibyo yasabwe n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere uyu mwaka sendika yabigisha aho mu mashuri yisumbuye CONAPES irashimye iyo ngingo Emmanuel Mashanda arongoye yo sendika.
Iyo ngingo bwa mbere twayakire neza. Twagire neza kubera yuko tubona bikumenga ari amashuri amwamwe. Ibintu byo kwigisha, ibintu by'ubumenyi, umenga babishitse kure cyane. Dusigaye tubona umenga asigaye abana kujya gutembera. Amwe iyo ngingo yo bya mu ngiro by'ukuri. Ibyo bituma rero n'abana ejo umenyi bwa gutera imbere kuko abajejwe uca bitaho.
Ariko kugira ngo babiteho neza hari utunenge Mashanda arabona dukwiye kubanza kuvanwaho.
Turaza ibitigira amashuri nibitigira by'umurengera cyane bigatuma rero hamwe umwigisha yari gushobora gukurikirana abana neza bitagikunze murazi ko hari utubazo tumwe tumwe abigisha baza baratanga bwa mbere bimenyereze bwa kabiri naho bashobora kuronka amanota twaragabanutse kubera umwigisha ntakironka umwanya wo kudukosora twose ingwane ya kabiri niyerekeye ibikoresho amashuri arafise ingwane niniya cyane gose ibikoresho bijyanye n'ibitabo n'amazu y'ugusomera mu bitabo bibliotheque n'ibikoresho bijyanye n'amazu y'ugiye mu bushakashatsi ibyo bita laboratoire kwatuma rero abana hari byigwa bimwe bimwe badashobora gutahura neza cyagatatu nitereke ibitabo byo nyene bateza gukoresha basa usanga mu ishuri rimwe harimo abana 80 bakaba bise ibitabo bibiri ikindi kurikira rero kandi gikomeye nitereke abayobozi bo nyene bamwe babusanga nta kiva ko n'ishuri atazi n'ikintu cy'ikurongora abandi icarico
umukuru wazandika ko na pesa abona n'ikindi kintu gituma ubumenyi bw'abanyeshuri busubira inyuma iterabwo barikorwa ko bari mu duce tumwe tumwe
kuri rihindagurika ingene abana bunguruzwa murazi yuko hahora ikibazo mu wa gatandatu cyahora cyerekana urugezo rw'ubumenyi bw'abana no munsi abana mu wa gatandatu bungurizwa rimwe ari uvise amanota make sino mu wa gatatu honyine ni kuva mu wa mbere ubavuga ngo umwana atamenye umwigisha ngo abayobewe mugabo turazi neza yuko hari abana kuri ibyo bitigiri atanakigo na gatoya abagiragire ushobora no muzi singora uko duro nk'abana batazi no kwandika n'amazina yabo mwakumva kayungururwa bumva rero hageze yuko abazwa cyacyana akabazwa no gutamurigishije bitangaje yuko abantu nk'amanota mabi hari n'ahandi rero tubate kubyumva yuko hariho intara zimwe zimwe babwira abayigisha ngo yabayobereje abantu kuko atayavuka ubwo umenga umeyasi mu Burundi ivyo rero bizogira ingaruka mbi ku bumenyi kubera yuko hari abigisha bamwe bamwe azoga ati jewe hako baje kunsizigariza ubuzima nzira ngo sinatanze amanota kandi abana bo bafise ubumenyi bukeye reka ndayatange nkiza gatwe mugabo bazusanga mu minsiza abana babo baracitse ibigugu babona mu gitondo batonda bambaye uniforme bamuha ibijumbu n'ibiharage ngo arari yagiye ku ishuri umwana batacyatahanye
Ingingo y'umushikiranganje w'indero ije mu gihe kuva mu mwaka uheze kibazo cha Concours National cyaho gihe uburenganzira abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu mu mashuri y'intango kuja mu mashuri yisumbuye cyimuriwe mu mwaka w'icyenda kwendinganizo nshasha y'ishuri nshingiro Ecole Fondamentale. Mu mwaka uheze abanyeshuri barenga 180 nibo bananiwe iki kibazo kibaho uburenganzira bwo kuja mu gice cha kabiri cy'ishuri nshingiro kubera badafite uburenganzira bwo kudubura bacha barindirira umwaka wose muhira kugira ngo basubire kugerageza canke bakaja mu mashuri y'imyuga. Ku mashuri y'imyuga amajana 243 ategezwa kwakira abanyeshure ayari munsi y'ijana 50 niyamaze kubakwa mu gihugu cyose nayo nyene afite ubukene bw'ibikoresho n'abigisha. Eloge Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Abanyagihugu batatu bakomerekeye mu ngwano yongeye kuba hagati y'abanyamurenge n'abafurero bo muri Kamondo muri secteur ya Tanganyika mu ntara ya Kivu ya Majepfo mu muhana wo mu Gitasha ya kabiri no muhana wo kuri Sanganya mu burengerazuba bw'inkambi ya Murusenda. Iyi nkuru twateguriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Kuko tubikesha bamwe mu baturage batwikiwe amazu yo mu Gitasha cya kabiri kuri uyu wa mbere tariki ya 29 ukwezi kwa gatanu 2017 barimo umuforomise muribwa wabwijwe rya Amerika ku murongo wa telefone ko intambara y'abapfurero n'abanyamurenge yatangiye ku mugoroba kuri kino cumweru ubwo mayimayi zikomoka mu bwoko bw'abapfurero zagabaga igitero ku bagwanyi b'abanyamurenge baba mu mutwe wa Gumino bari kuri Sanganya.
Kama zoya kikinu zaanje akumikata wadu wako wadu wakatu wane kwa sila wadu wa maimaki maimaki ya tena mwosei jihaisha wadu kuchu mwenye mwenye na wadu wadu
mbese ni intambara abanyamurenge kwa furero cyangwa ni Gumino na maimai
wane ni maimai ya ayasa abanyamurenge mwenye mwakumikila wadu 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 wadu
Iyi migwano ikaba imaze gutuma ibihumbi by'impunzi ku mpande zose zikwira mu bihuru no mu mihana itarageramo intambara nko mu mikenke mu kigazura no mu biraro mbiri naho inkomere zakomeretse zikaba ziri kuvurizwa mu bitaro byo mu mikenke. None se ni kireta iri gukora kuri izo ntambara ziri kubera iwanyu? Andi makuru ava mu buyobozi bw'iposta nkuru yo mu Kamombo avuga yuko imbarutso y'intambara ari ku mutwe wa mayimayi wo mu bwoko bw'abapfurero uvuga yuko umutwe w'inyeshamba za Gumino zo mu bwoko bw'abanyamurenge ujyubahotera ugatangisha abacuruzi umusoro kuko bitangazwa na chef de poste wo mu Kamombo Gatete Nkunga Kabe. Abanyamurenge nabo bakaba bavuga yuko abapfurero bagenda babahotera kubera bari benshi kubarusha. Tubamenyesha yuko muri uku kwezi kwa kane muri groupe Mabijombo ariho havutse intambara hagati y'ubwoko bw'abapfurero n'ubw'abanyamurenge. Intambara yaguye abagera kuri batanu n'ibihumbi by'impunzi ziza guhunga imihana zari zituyemo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika ibuvira
muri isanga. Ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi bumaze imyaka irenga itandatu buronse urwego rw'umuhuza bita mu Gifaransa Ombudsman mu Cyongereza ahubwo abanyagihugu rero bashikirije ico yumvira ku ikorwa byarwo hari mu kiganiro muri sanga canemeshejwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana
no kuvuga urwego no rwego rudasanzwe rwagiyeho kandi bikenewe rero nashaka kubaza nimba murabona yuko igihugu cyasubiye kikaja mu bintu bitari byiza mu kaduruvayo kandi cyari cyarafashe inzira nziza none umuhuza ubwiwe yoba yarafise uruhara rwo guhuza abarundi kuko je simbona ukuntu abarundi bagiye kurondera uwundi muhuza abandi bahuza bo hanze kandi dusanzwe tubafise ngaha mu Burundi icyo ni ikibazo cya mbere ikigira kabiri nacyo nashaka kubaza igihagararo yoba afise tugereranije n'izindi nzego zikomakomeye nk'urwego rw'umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'igihugu n'ibyegera byiwe mbega hamwe amatati yagiyemo nk'abo b'inzego zikomakomeye yoshobora kubahuza hanyuma ibintu bikagenda neza ibibazo ni ibyo narisanze afise hanyuma izindi ntererano nasaba yuko mu bikorwa bigaragara aba yaratorewe kuba twumva ngo ni umuhuza rimwe na rimwe nk'abantu twibereye muri interiere twumva ngo umuhuza tukabyumva uko nyine mugabo ntitwigire twumva abo yahujije kuko amatati yamari menshi haba mu matongo mu wiki abandi bapfa ibindi biriya na biriya ariko twe tuguma twumva ngo hari umuhuza ariko wakaguma mu gacerere.
Daniel uhagaze uri mu ntari yahe?
Mu ntara ya Makamba.
Egome mu bikorwa urwego rw'umuhuza rukora mu ntara ya Makamba nta kigaragara na kimwe mwovuga yuko urwo rwego rwaba rwarafashije?
Aya nuko urwego rw'umuhuza ntago turabona kuko igihe umusenyeri Seratio ari atwara byamugwi ujejwe by'amatongo ya CNTD arigeze kwaduka n'amakati ahegere mu Nyanzarake ariko twigeze twumva urwego rw'umuhuza nayo kwaza ngo asukemo mabisi kuko haragombye kuba n'imishyami ariko twarashimye yuko izindi nzego ziri hejuru yuko baciye babanza barabihagarika agahengwe karaboneka mugabo urwo rwego nyumviya yuko ariko bari kuca ruja hagati rugatatura ayo matati mu bambere ni kuko abene urwo rwego rwagire abenegihugu bato bato bamwe n'uwariwe wese afise ikibazo ashamiye n'uwundi umuhuza akaza hagati none nimba atoshobora kuja hagati muri abo bato bato ibyo byayo matongo byashamiranye umva mu nzego zikomakomeye hoho byota ngira ngo hoho biragoye ntawo nta sinumwe n'uwo cyangwa ivuga
William mwiriwe tufise ego me muhagaze he egome turiko tucajya no hino ibikorwa byakozwe n'umuhuza w'abarundi hari ico wo bivuga ko
yo gusiki no takugira ngo ndanse ngo mutani nerera no mbono uko urumva ko ari umuhuza w'abarundi yo bari giza yuko yo byageze guhuza abarundi bo mu miryango yari yose kugira ngo tarutse ronka mahoro
turakumva
agerageza ndetse no agerageza gutumira abandi barundi baba bari mu buhungiro kugira ngo cyane n'andi nabari mu nkaba kabagenderera hanyuma abanyepolitiki bacanye mu nabakaba nyine bafiriza nuko umva bose n'abarundi nuko bari hanze nabona barundi yego mine hano yandi yari murakoze
yego uvuze kuri mu ntara ya Cibitoke
yego
mu ntara ya Cibitoke nta kintu kiboneka ubwo rwego rw'umuhuza rurakorerayo
boje nkaho mehereye ntabwo ndigira mbona abo bantu badushikirira aho duherereye.
Kumbure wewe nta matati kumbure nta ngorane wagize kumbure abandi bo baragize bo bara reka twakire Chris nawe Chris mwiriwe
mwiriwe mwiriwe
yego Chris muhagaze he
ndi hano mu gisagara cy'Ubujumbura
yego
ikintu cya mbere nagiye ntangure gushikiriza ko kuri urwego rw'umuhuza novuga ni rumwe mu nzego nyinshi zavuye mu masezerano y'iri Arusha kandi zatorewe abenegihugu guhuza uhuza abantu bafitaniye amatati naho tukaba tuzi yuko haba hariho urwego rw'ubucamanza rujejwe kutatura matatu mugabo yoro yatatuye abari mu kimanzi amubaza nti boshobora nkubu bahujije abantu bari basanzwe bibereye bari ko barabikurikirana no gucamanza mwako kanya dosiye yo kivayo ikabiheze tukubuga yuko ubwo rwego niba adakubwo bari gusubiza ubucamanza oya ahubwo simbona neza aho ububasha bwako rugarukire ibyo guhuza n'ibyo kurekera ubucamanza.
Turafise Prida kuri telefone. Prida mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego Prida, muhagaze he? Mwifuza gushikiriza iki?
Naguma muze kumutubariza ko mu Burundi hashobora kwaduka intureka hakaba ibintu bitameze neza, boba novuga position yabo mubona igihagararo cyabo coba gikwiye cyangwa nico bagikwiye cyugo rwego nyene yaba yashobora kuca twishura mesha ndamubaza kandi kabazo ariko ntacu muze kumumbariza.
Reka ndakubaze gatoye vuze ngo mu Burundi hashobora kwaduka intureka, hari ibimenyetso ubona yuko intureka ishobora kwaduka?
Oya mvuze si nakoresheje si nkahamwe.
Ibyo rero si byo twifuriza Abarundi. Reka twifuze yuko twifuze yuko kwama amahoro.
Oya bo reka nsubire mu kibazo.
Egome
nkahamwe nk'ibi byari byabaye mu Burundi twabonye 2015 muri 2015 ingene boba barabituye kubera iki bajye abantu bagize bijya bintu batituye rujya rwego kandi kwari ico kibazo muzona kimbarize nabo barateguye bijya bintu muzaba mukoze.
Ego reka ndakubaze uri uvuze kuri ngahi Bujumbura urugwego rumaze imyaka irenga 6 nta kintu kigaragara mubona go bagwarashitse ko mwebwe nga muba nkahi Bujumbura.
Hari byo kwakoze bimwe turabibona kandi tukabishima. Ivyo kwakoze kwarahuje hari nk'abantu baba bari bahunze nk'abari baba bateshejwe izabo, ibuka nk'abantu baba bateshejwe izabo, hanyuma ubwo rwego rw'umuhuza hakiri umuhuza Rukara yarigeze kubahuza, ndabona ko yigeze kurungika delegasiyo ikagenda igafasha igasubiza abo bantu mutabo barakoze baragize icyo bamaze.
Yego kuri mwebwe rero murashima ibyo rwakoze.
Je dis merci. Oui.
Ego me murakoze. Turafise Gabriel kuri telefone. Gabriel mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego me muhagaze he? Mwifuza gushikiriza iki?
Ndimutite kutari kombo.
Mhm.
Cyangwa se kwaduka cya mbere.
Yego.
Ndege biro by'umuhuza w'Abarundi. Byahise umuntu ari hagati ibiro. Icya kabiri hari imiryango yaba mu Rukoko, ishyamba ry'imere rya Rukoko. Bakuye mu zabo leta iba ivuga ati hariyo umutekano mukenya kibavuye. Iyo miryango yarayituye umuhuza ariko ibiro by'umuhuza byari ni mu gace rero nta kintu cyabivuze ko iyo miryango bakuye mu matungo yabo baba mu Rukoko. Sinzi mwambaye by'umuhuza hari ikintu bavuga ko icyo kibazo cy'abo bantu bahora baba mu Rukoko bakuye mu zabo.
Ego mi ndakubaza ikibazo nabajije na Prida, uvuze yuko wa mu cibitoke ubwo rwego rw'umuhuza kuva rukibaho nta ikintu kigaragara ubona go bagwarashitse ko
kigaragara keze iliya mu cibitoke kuko yenda mu cibitoke na musi n'umwe ndabona biro by'umuhuza mu ntara sijaho byo abiherereye bo tubwira umuntu arakeneye ahantu byo abirye biro ariko bakamenye.
Turafise Demokrate kuri telefone. Demokrate mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego me Demokrate mwifuza gushikiriza iki? Ubwa mbere muri he?
Turi muri komine Mugamba.
Ego bandanye.
Ego de tunagomba kuva ibiro by'umuhuza ikintu bimaze ahanini usanga biboneka nko mu gisagara cya Bujumbura kandi nta na kinini mbona cyashitse ko je ndiko ndanarava nduravye nk'ibi mu 2015 urwego rw'umuhuza ntacyo rwakoze kiboneka kugire agire ingufu zikwiye. Iyo umuntu yigenga akava mu bihebeye Imana bakamutora mu bihebeye Imana baba basenyeri kandi bariho tuzi bimvuga kuri bemera Imana baba basenyeri Katolika canke Anglikani abihebeye Imana bose turabemera mu Burundi niyo yarakwiye kuva n'uwo muti mbona.
Ariko amasezerano y'Arusha ashyiraho urwo rwego ntatomora yuko ateza kuba ava mu Mugambwe canke ateza kuba ava mu bihebeye Imana canke ava handi hose atogwa n'inama nshingamateka. Urumva yaratowe, gikuru nuko huboneka ibintu nyamukuru kabigaragara yuko ubwo rwego ruri kurafasha abarundi. Turiko duca irya no hino ibikorwa by'urwego rw'umuhuza. Imyaka itandatu irarangiye irenga gato ubwo rwego rushinzwe. Turiko duca irya no hino rero turaba ico rumaze kumarira abarundi. Turafise Jean Bosco kuri telefone. Jean Bosco mwiriwe?
Muraho.
Ego me turaho, murakomeye namwe?
Natwe turashimira Imana.
Ni vyiza, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Muri Amerika, muri South Carolina.
Ego.
Je nari mfite ibibazo bibiri kuko Burundi je navukiye hanze, ariko mama akaba yarambwiye uko bavuye mu itongo, leta yari iharirindwi na kabiri ukuntu yabakuye mu itongo. Dufate nk'akarero nk'itongo ry'imetero ijana ku ijana.
Ego.
Wararikuwemwo Burundi ntugisigarane na gatoya. Uwo muhuza w'abarundi yofasha gute abo barigiyemo kuko abaritwaye bagiye barigurisha abantu benshi? Twebwe twarivuyemwo ukuntu tworironka aho n'icya kabiri kuko urumva kuriironka ryose ryaragabagabanijwe abandi. Icobo bidufasha
muvuze yuko mubanga muri leta z'umwe za Amerika, ico kibazo muvuze muragishikiriza ubwo rwego?
Twaye ubabona bica ndadaye twaye twashizeho umuroya.
Umuroya n'umushingwa manza.
Yego. Mbo ntaho twari kwitwara. Urabona rero n'ibindi by'akajagari bigenda biba ntitwongeye kuko na sokuru yateza kubikurikirana yaciye apfa. Mugiye twomwitura hari icyo bidufashamo kuri iryo tongo. Kabiri hariho abantu b'abadeplase bashyizwe mu matongo y'abantu gushika n'ubu bakaba batarabakuramo. Kwenda uwo muntu bagiriye mu itongo we baramutwaye iryabo. Ariko abo barigiyemo baguma bakurikirana amatongo y'iwabo kandi bataha no muri iryo gihe muntu. Hari icyo bofasha abo bantu kugira bavemo na wa muntu asubira ntahantu hiwe nabo baje iwabo kuko haracyahari ntibatwaye. Ibyo bibazo nashaka kumubaza.
Gome, icyo kibazo cy'abatashijwe izabo bakajya mu matongo y'abandi ni ikibazo cyavuzwe cyane mu Burundi. Kumbure urwego rw'umuhuza hari icyo goba ruriko rurabikorako.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro vyo muri aka kanya, ariko twibutsa ko makuru twabwiye mukanya twabwiye ko abakura umwimbu mu ntara bubanza bagutwara mu zindi ntara z'igihugu bagiye kubikora babanje kuronswa urupapuro rw'inzira rutangwa na buramatari w'iyo ntara. Twabwiye kandi ko iyi nkuru yavuze ko abayobozi bose b'amashuri yaronse amanota ari munsi ya 30% mu bibazo bya leta mu myaka ibiri iheze bazo tegerezwa kubanza kugobozwa eka muri uyu mwaka w'ishure ugiye gutangura. Iyindi nkuru rero ni nkuru y'ingwano yabaye hagati y'abanyagihugu y'abafurero mu abo nabo bakaba bari muri Kamondo muri secteur ya Tanganyika. Abafurero rero bakaba batana mu mitwe n'abandi bo mu bundi bwoko b'abanyamurenge. Nshuti mwese rero mukunda iradio ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye. Turashimiye rero nshuti mwese mwaduteze amatwi, tukaba tubateye akamu kandi mubandanye ku kuguma mu kurikirana radio ijwi ry'America abakunda ijwi ry'America kandi twobibutsa ko mushobora kutwumviriza kuri FM 88 bice bitatu ku ijwi ry'America kuri FM 104 bice bitatu i Kigali mu Burundi naho tukaba twumvikana kuri FM 94 bice 9 na 95 bice 2 mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.